Bandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hani Washington muzindukanye na Joy Diane nina hazwenge kwashikiriza makuru twafitiye muri kano gatondo tuyahera kuyagezwe hirya no ku isi na mgenzi wacu Aloyiz Bigirimana.
Urakoze Diane, tuyahera mu yavugwa mu karere k'ibiyaga binini. Perezida wa Repubulika ya Demokrasi ya Kongo Felix Tshisekedi ejo ku munsi wa kane yari yemeje gufata ingingo ruhashya ku mihari yitwaje ibirwanisho mu buseruko bw'igihugu ciwe. Iyo mihari imaze kwica ibihumbi by'abasivile hamwe n'ibindi bihumbi byateshejwe ingo zabo. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru ku murwa mukuru Kinshasa, Tshisekedi ari kumwe n'umukuru wa kanama ka Buraya Charles Michel yavuze ko agiye kurondera umuturama uzogabanya ubwo bwicanyi mu buseruko bw'igihugu. Ibi abishikirije inyuma y'umushikiranganji wa mbere aherutse kuvuga ko ako karere gashobora gushirwa mu bihe bidasanzwe nk'ivyo mu ntambara kubera ubwicanyi buhakorerwa. Jean-Michel Sama Lukonde yabwiye abashingamateka ku munsi wa mbere ko ingingo zose zishoboka zizofatwa. Akarere ko mu buseruko bwa Congo gakekwa ko karimwo imigwi ijana 222 itwaje ibirwanisho iri mu ntara zose ziri kuri ubwo rubibe. Papa Francisco umwungeri wa Ekleziya Katolika ejo ku munsi wa kane yarasohoye itegeko rirwanya ruswa risaba abategetsi b'i Vatikano barimwo abakaridinale gusinya urwandiko bacinjira mu mabanga aho bazokwemeza ko ata matohoza ariko arabakurwa ko canke atacaha kibakurikirana kijanye n'iterabwoba no kuba badakurikiranwa kandi nuko badatanga amatagisi. Aya mategeko mashasha ari mu rugamba papa yamyemwo ko kurwanya ibiturire mu bategetsi ba Ekleziya Katolika ibaye ingingo ruhashya afashe kugira ntihagire abakozi b'i Vatikano baja mu bikorwa by'ubunyonyezi bw'amafaranga.
Washington, ijwi rya Amerika.
Umuryango w'ibihugu byo mu burengero bw'isi byishinze kurwaniriza umwansi hamwe otane waratanguye gukura abasirikare bawo muri Afghanistan inyuma y'ingingo ya Perezida Joe Biden yo gukurayo abasirikare ba Amerika. Umwe mu bategetsi b'uwo muryango yabishikirije ejo ku munsi wa kane. Uwo muryango ufashwe mu mugongo na Amerika wemeye muri uku kwezi gukura abasirikare bawo 9,600 ufitiye muri Afghanistan. Uwo mutegetsi wa Otani yavuze ko umutekano w'ingabo zabo ari ushigwa imbere kandi ko ingingo zose zikenewe zizofatwa kugira batahuke amahoro. Perezida Biden we yavuze ko gushika ku itariki ya 11 y'ukwezi kw'icyenda uyu mwaka abasirikare ba Amerika bose bazoba batahutse. Muri Amerika igipolisi cy'inyamiramabi FBI kimaze gufata abantu barenga 330 bagirwa kuba baragize uruhara mu gitero cyabaye ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere ku nyubakwa ya Capitol. Umutegetsi muri ico gipolisi yabishikirije ejo ku munsi wa kane avuga kandi ko igitigiri cy'abafatwa kikibandanya cyiyongera. Aba 330 bamaze gufatwa barenga ica kabiri cy'abanywanyi bashika 800 uwahoze ari perezida wa Amerika Donald Trump bari muri ico gitero cyari gitumbereye kuburizamwo iyemezwa ry'insinzi ya Joe Biden. Ku mugabane wa Buraya umuyobozi wa OMS kuri uwo mugabane Hans Klug yavuze ejo ku munsi wa kane ko ibitigiri by'abantu bashasha bandura COVID-19 byagabanutse bishimishije mu ndwi iheze ku nshuro ya mbere mu mezi abiri. Kluge yavuze ko abinjizwa ibitaro hamwe n'abapfa bagabanutse mu ndwi iheze ariko aragabisha ko uwo mugero ukiri ntambamyi kuko abandura bakiri benshi mu bindi bice.
Aloyiz Bigirimana, urakoze kuri aya makuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza. Yose nibutse abakunzi b'ijuru rya Amerika ko ashobora kongera kuyumva kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Ndabashimire komanda nyakubwiriza ijwi rya Amerika isamina na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kwari mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192 mu Rwanda aho turi kuri FM 104.3 y'ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Ingingo murongo rw'igice cya kabiri cyano makuru agiye kubandaniriza mu karere k'ibiyaga bigari. Abarundi barengiza nabahungiye mu kambi y'agategekanyo ya Kavimvira iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baraye bakoze imyiyerekano yo kwiyamiriza ubuzima bubi babayemo bongera basaba gutahukanwa mu gihugu cyabo cy'u Burundi kugira ngo baruhuke ubwo buzima.
Twebwe icyiyumviro twafashe nk'abantu twafashe ikibazo cy'uko twoza tugahunguka tugataha tugasubira iwacu mu Burundi iyo twavuye tukagenda gupfuma dutesekera iyo
shaka gutaha kubera ubuzima bwo mu ikambi bwaratunaniye. Twideparashe tugashikana mu kigo bariko baratubwira ko bagire batujabukane Burundi. Tumaze kuhashika twasanze batanga amafaranga kugira bajabugwa abo bantu twebwe rero duca turayabura.
Aba ni bamwe mu Barundi babarizwa mu ikambi y'agategekanyo ya Kavimvira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rwanda muri make abanyagihugu bahitwa Nyamasheke turi mu burengerazuba bw'ico gihugu bamaze imyaka ishika ku 10 barindiriye gusubizwa amatongo bemeza ko banyazwe na leta basaba gutunganirizwa vyose turabirambura muri ano makuru mugiye gushikiriza na Jodiane Ninahazwe musangwe ikaze inshuti bakunzi bacu. Amakuru ya karere k'ibiyaga bigari turahera mu gihugu cy'u Burundi aho inama nshingamateka iheruka gutora itegeko rifuta sentare n'igipolisi karuhariwe mu kurwanya igiturire la cour et la brigade anticorruption mu Gifaransa. Umushikiranganji w'ubutungane yasiguye ko ivyahora bikorwa n'izo zego zibiri ubu bigiye gushigwa mu minwe y'amasentare n'amaparke yose ari mu gihugu. Amashirahamwe arwanya ibiturire avyamiriza yivuye inyuma kubera iki za mgenzo wacu Pierre Claverne Nyonguru ari Kigali mu Rwanda.
Ububasha bw'inzego zibiri karuhariwe mu kurwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta bwashezwe mu masentare n'amaparike atandukanye mu gihugu. Imbere y'abashingamateka batoye iryo tegeko kuri uyu wa gatatu, umushikiranganji w'ubutungane Janine Nibizi yarasiguye akarusho ko gufuta sentare ijejwe kurwanya ibiturire n'igipolisi kidasanzwe byahora bikorana.
Umuntu wese ahita arakurikiranwa gucaha kijyanye n'igiturire cyangwa kuyora itunga ry'igihugu, amatungo yiwe bizobanza bikabasiza kuko ubundi bwo urubanza rwaza gucika agace arondera agena kugisha y'amatungo yari afite. Bigaragaye neza yuko yanyuruje itunga ry'igihugu leta yisubiza ivyayo cyangwa yari igiturire ca muntu, ivyo bintu bibanze bisubizwe neza.
Nao biruko ishami ryigenga Oricom gishinze kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta ribona ko ifutwa gizo nzego zibiri rije gusubiza inyuma umugambi wo kugwanya ibiturire. Gabriel Fyiri atwara Oricom.
Ibyo rero mu ishami Oricom dufata ko ari gusubira inyuma cyane mu buryo bwo kugwanya igiturire kuko bihunyanga itegeko ryo kugwanya igiturire ku isi hamwe n'amasezerano ya Afrika yo kugwanya igiturire yose akaba yashyizwe kuri n'u Burundi. Kubona rero abasuma ari bo batsinze, twebwe tubona yuko ibi bintu bizogirira ingaruka mbi igihugu mu bijanye n'ubutunzi, mu bijanye na demokarasi, mu bijanye n'abatakazi na muntu, mu bijanye no gukomera kw'inzego. Tukipfuza yuko leta yokora ibishoboka byose kugira ngo izinzego naho zari bikanganyoni izisubiremo.
Na bamwe mu bashingamateka baratewe amakenga niyo ngendo shasha yo kugwanya ibiturire bagasaba ko byo kwitonderwa.
Nta muntu ndabona yinjiye mu mabanga babwira ati ereka nitunga ufite mbega yo tubwira ubuhinga bushasha azanye mu byukuri bw'ingene bizoboneka yuko iritunga fitse ari rya leta kandi igihe giyinzira atakinwa kimwe yerekanye.
Aha ishami Oricom riterera ko abategetsi bose bo kwerekana amatungo bafite imbere yo kuja mu mabanga y'igihugu.
Ubwa mbere nuko inzego zibijejwe ariho zihera kugira ngo zirabe by'ukuri yuko batagize ubutunzi butagira insiguro, icyo rufita mu Gifaransa arishisma irisite. Ikigira kabiri nuko baheza bagakora batiyumvira ivyinda zabo n'inzinyungu zabo mugabo bagaca babumbwa n'umushahara wabo gusa bigira kwa kamaro nuko ubutunzi bwari kuja mu minwe y'akagwi k'abantu bakeyi buca busaranganywa hagati y'abarundi bose ico twita mu gifaransa redistribution des ressources
yamara mushikira nganje ubutungane Janine Nibizi arizeza ko ingendo nshasha yo kugwanya igiturire ahubwo arizotuma amatungo ya leta acungegwa neza avuga ko mu masentare yose hazoshibwaho umugwi ujejwe ico gisata
ubuno kuvuga ngo leta igiye guhagurukira guhana aba bantu rero bagibiturire bakaba bari bajejwe no kubigwanya nibarenge amatege nabo nyene bazohagurukirwa kandi bahana kugira umuntu barinde bajya kuraba amatungo yiwe batinde basha yoba yari yarayashikirije imbere y'uko ajya mu mabanga nuko haba hamaze kuboneka bati ujya mu bimeze gute ariko arakurikiranwa
Inyuma y'izo siguro z'umushikiranganje w'ubutungane inama nshingamateka yaciyitora iryo tegeko idahiga imanze.
Ko kwishima tukishimiza kuri igikeno gikorwa cy'iteka bari cyose kugira ngo baritore rimeze neza baritore ijana ku ijana.
Mu karere ka Afurika y'ubuseruko Burundi nico gihugu ca mbere kirangwamo ibiturire byinshi nk'uko byerekanwa n'ikigo kigwanya ibiturire ku isi Transparency International. Iki gihugu ni naco ca mbere gifuse sentare n'igipolisi bidasanzwe bigwanya ibiturire mu karere ka EAC ni mu gihe amatohoza aheruka gukogwa niba nk'iyisi yose hamwe n'ikigega mpuzamakungu c'ubutunzi FMI yerekana ko Burundi buri mu bihugu bitanu vya mbere bikenye ku isi Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika
Pierre Claver Niyonkuru urakenewe kuri iyo nkuru yawe bakunze b'ijwi ry'Amerika bashobora kongera gusanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com mu gihugu cy'u Rwanda naho bamwe mu basangiye dosiye na Paul Rusesa bagina baraye batanguye kwiregura ku byaha byose bagirizwa aho bireguriye ijwi ry'Amerika ryari ryaharungitse umumenyeshamakuru wayo I Kigali mu Rwanda Assumpta Kaboshi
Sengimana Heremane wabaye umuvugizi wa FRN asimbuye Nsabimana Kariste Sankara na Colonel Nizeyimana Marke wahoze ari mu ngabo za FRN nibo bireguye kuri uyu wa kane bombo ko ari babiri bemeye ko babaye mu mutwe w'ingabo wa FRN ariko bavuga ko batari bazi ko ari umutwe w'iterabwoba ubushinjacyaha bavuga ko abireguye uyu munsi bagomba kuryozwa ibikorwa birimo ubwicanyi bwakozwe n'abarwanyi ba FRN kubera ko bari mu nzego z'ubuyobozi z'uwo mutwe cyakora bireguye bavuze ko ubushinjacyaha bukwiye kugaragaza uruhare rwabo rutaziguye naho abakoze ibyaha bakabiryozwa ku giti cyabo buri wese yahawe umwanya wo gusobanura ku byo ashinjwa n'ubushinjacyaha Nsengimana Heremane aregwa ibyaha bibiri birimo kureba umutwe w'ingabo utemewe cyangwa kuwujyamo no kuba umutwe w'iterabwoba uyu Nsengimana avuga ko yinjiye muri FRN mu mwaka w'2018 yinjijwemo na Kariste Nsabimana Sankara bari baziranye nyuma y'umwaka umwe gusakaza kugirwa umuvugizi wawo yasobanuye ko nubwo yabaye umuvugizi wa FRN ibyo yavugaga byose yabaga yabihawe n'abamukuriye wagasabwa kubitangaza gusa Nsengimana yavuze ko nta hantu yahuriraga n'abayobozi ba FRN ndetse ko na Rusesa bagena atigeze amubona cyangwa se ngo amuvugishe kuko we n'abaperezida bagenzi be bagiraga inama bahuriragamo abandi batabizi mu magambo ye yagize ati ntibashakaga ko ibintu byabo bimenywa na bose nge nari umuntu usanzwe ntawo nahuriye na Rusesa bagena ndetse nta na nimero ya telefone nari mfite Uwunganira Nsengimana Heremane Maitre Rugero Jean asobanura ku cyaha cyo kuba mu mutwe w'iterabwoba umukiriya wakurikiranyweho yavuze ko amasezerano yabaye mu kurema MRCD biterekana uruhare na rumwe rw'umukiriya we ati ntaho byerekana ko Nsengimana yabaye umunyamuryango wawo turagaragaza ko inyandiko zerekana abanyamuryango b'uyu mutwe nta Nsengimana urimo bityo yasabye urukiko ko rwazemeza ko uyunganira atigeze aba muri MRCD umusirikare wari ufite ipeti rya Colonel Nizeyimana Marke nawe yahawe umwanya araburana kuri uyu wa kane washinjwa ibyaha 9 akaba yarafatiwe mu ngabo za FN na fitipeti rya Colonel nawe hakana ibyaha ahubwo akaba asanzwe atarakwiriye kuba afunzwe yavuze ko itegeko riteganya ko abahoze mu bacengezi batagezwa mu bucamanza ahubwo bajyanwa mu ngando bazisoza bagasubizwa mu buzima busanzwe ibyaha akurikiranyweho birimo ibyo kuba mu mutwe w'iterabwoba ubwicanyi bwabereye Nyabimata n'ibyo gusahura abaturage byose arabihakana Colonel Nizeyimana yavuze ko nta gikorwa cy'iterabwoba yakoze ku butaka bw'u Rwanda ndetse n'ubwa Kongo yagize ati sinigeze ntanga amabwiriza muri ibyo bikorwa by'iterabwoba kugeza ngeze mu Rwanda nibwo namenye ko FPR nari umutwe w'iterabwoba. Colonel Nizeyimana Marc yavuze ku icyaha cy'ubwicanyi nk'igikorwa cy'iterabwoba ashinjwa nacyo atakemera. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko uyu yahoze ari mu bayobozi bakuru ba FPR ari nayo yoherezaga abarwanyi benshi mu bagabye ibitero mu Rwanda. Colonel Nizeyimana yavuze ku icyaha ari gatozi ku buryo abagabye ibitero muri Nyabimata n'ababishyigikiye babibazwa ndetse n'abibye abaturage bakabikurikiranwaho. Colonel Nizeyimana yavuze ko atemera icyaha cy'ubwinjiracyaha by'ubwicanyi nk'igikorwa cy'iterabwoba. Nyuma yo kwisobanura ko abaregwa babiri hasigaye urutonde rw'abaregwa 17 batarahabwa umwanya. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, urakoze, ucudukundira tugume mu Rwanda ariko twerekeza i Nyamasheke mu burengerazuba ahavugwa abanyagihugu bo mu murenge wa Karambi bemeza ko bamaze imyaka igera kuri 10 barindiriye gusubizwa amatongo bavuga ko bambuwe na leta ariko amaso akaba yaheze mu nzira bakwa ayo matongo basiguriwe ko ari aya leta ariko nabo baza kwerekana impapuro izemeza ko ari ayabo. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima yavuganye na bamwe muberwa n'iki kibazo.
Ibya karere kavuga ngo amasambu na ya leta tukibaza leta ari iki bikatiyobera, niba leta ari abayobozi b'akarere, niba leta ari guverineri, niba ari ministere, ntitubizi.
Ikibazo cy'ubutaka abaturage bo muri Karambi batumvikanaho n'inzego z'ubutegetsi muri Nyamasheke cyatangiye gufata intera mu mwaka w'2011. Abo bavuga ko umushinga wo guhinga icyayi ndetse n'uruganda rugitunganya rwa Gatare ari byo byabaye intandaro yuko kubanyaga amasambu hanyuma kegukira uwo mushinga.
Akarere kemerera koperative guhinga icyayi kayemereye hegitari 1500 niko badusobanuriye, nako biri mu mwanzuro wa njyanama yemereye koperative guhinga icyayi, ariko bagiye gukoresha ibyangombwa, bakoresha ibyangombwa bifite 2,233, ubutaka ntibukura nta gitubura kindi babushyiramo, ubwo nawe urumva ahubwo butaka bwari buvuye ni abaturage twari dukimbijwe.
Kuva icyo gihe kugeza na n'ubu abaturage bakomeje gusiragira mu nzego zitandukanye ngo barebe ko ubutaka bwabo bwakurwa kuri ubwo bwahawe koperative ikora ubuhinzi bw'icyayi ya Kotega. Imyaka irasaga 10 ntakirahinduka. Inkomoko y'ubwo butaka bavuga ko ari ubukebe abasekuruza babo bahawe ku bw'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa mu gihe cy'inzara ya Ruzagayura, bivuze ko haba ari hagati y'umwaka w'1942 n'1943 dukurikije iby'ibitabo by'amateka bigaragaza ku bijyanye n'iyo nzara, bagasanga kwamburwa ubutaka nk'ubwo ari akarengane gakabije.
Sogokuru yarakebesheje iyo sambu tuyibamo gutyo ubumaze imyaka 50, urumva niho navukiye. Nyogokuru niho yaguye, niho ashinguye kuri iyo sambu. Ariko byaratangaje baje kwitwambura akarere kakavuga ko iyo sambu atari yacu ngo ari ya leta.
Mu byukuri kuba ahantu haravukiye sogokuruza, sogokura kasazira, ba data bakasazira, natwe nka dore umunyujije imyaka 52, nanjye nari mpasaziye. Ariko kugeza n'iyi saha kumva wakumva ngo va muri iyi sambu ubutaka si ubwawe, wumva ari ikibazo.
Ibyemezo byagiye bifatwa kuri iki kibazo birimo n'icyuko ababa bafite ibyangombwa by'uko ubwo butaka babukebewe bahabwa ingurane, byose abaturage bavuga ko bitigeze bishyirwa mu bikorwa kugeza n'uyu munsi.
Ahagana 2017 itsinda rishyizweho na guverineri w'intara ryaraje ririmo abayobozi batandukanye rishyira abantu 11 ku rutonde bari barakiwe na leta. Byakomeje gutyo umuyobozi agahinduka mujese tukakimubaza, nyine baduhindura nk'abasazi.
Twandikiye n'akarere tubereka n'ahandi hantu tuti noneho niba nta handi mufite ubutaka hari ahantu turi kubona muri kujya murandura amashyamba ya leta n'ubundi hano mu giturage hakwiriye guturwa, aho hantu mwahaduha aho hantu akarere kanze kuhaduha.
Nyuma y'imyaka isaga 10 bambuwe ubutaka bita ko bwahoze ari ubwabo, ingaruka ni nyinshi ku isonga ubukene.
Ureba umuntu wambuwe ubutaka bwe muri 2010 kugeza ubu muri 2021 atagira ahantu ahinga, urumva uwo muntu yatera imbere ate ko azagumya mu cyiciro cya nyuma cy'ubudehe n'ubundi asohora asabiriza kandi aho hantu mbere hari habatunze.
Kugeza uyu munsi abana bacu abenshi kwiga ubwo byarananiranye, bamwe babaye indara muri za Kigali, abandi baturage barahunze bibereye za Kibungo barakwiragiye igihugu.
Inzego z'ubutegetsi mu karere ka Nyamashekezo ziravuga ko ibyakozwe bikurikije amategeko ko abo baturage bambuwe ibya leta bari barigabije. Madame Mukamasaba Polonia uyobora ako karere ku murongo wa telefone kandi yabwiye Ijwi rya Amerika ko umuturage wese wagaragaje icyangombwa cy'ubukebe yasubijwe isambu ye.
Aya masambu abaturage bavuga ni amasambu ya leta aho abaturage bari barigabije amasambu ya leta barahatura handi bahatera amashyamba ibyo rero nibyo ubuyobozi bw'akarere twarebye tubona umuturage agomba gusubiza ubutaka leta buri muturage wese ufite icyangombwa twamusubije ubutaka bwe ubutaka bwasigaye ni ubwa leta kandi buri kubyazwa umusaruro n'abaturage
nyamara abo baturage bavuga ko kuri 11 bagaragaje ibyo byangombwa bakemererwa ingurane z'ubutaka umwe muri bo ariwe wahawe ubusaga gatohe gitare nye icyakora uyu nawe ntiyahawe icyangombwa cyabwo kuko abashinzwe iby'ubutaka basanze ubwo yahawe bwarabaruwe kuri minisiteri y'ibidukikije mu baturage basaga 300 bahoze batunze ubwo butaka bo bavuga ko bugera hafi kuri hegitari 200 benshi bagiye bacika intege zo gukomeza gukurikirana iki kibazo nyuma yo kwisanga batagifite ibyangombwa bigaragaza ko bakebewe n'umwami nk'uko ubutegetsi bwabisabaga abagihanyanyaza nabo bagatabaza umukuru w'igihugu
niba byashobokera ijwi rikaba ryagera ku mubyeyi wacu nyakubahwa perezida Paul Kagame icyo twamusaba ni kuyaturenganura akaba yatwoherereza abashakashatsi bakora ubushakashatsi ku bijyanye n'iby'ubu butaka n'akarengane abaturage dugumye guhezwamo
aho ageze handi hose twumva bahuye n'ibibazo nk'ibyacu abarengera akabarenganura
Demistocre Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
Juge Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda dutandukira igisata c'impunzi kivugwamo iz'imyerekano y'abarundi bo mu ikambi y'agategekanyo ya Kavimvira biyerekanye ejo kuwa kane basaba gutahuka bivuye ku buzima bubi babayemwo abavuganye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo bamubwiye ko barambiwe n'ubwo buzima bubi babayemwo muri Republika Demokarasi ya Congo gutyo bakifuza kwitahira
Izi mpuzi ziganjemo izimaze amezi atatu zivuye mu nkambi ya Rusenda murongwe ndetse n'izimaze iminsi muri nkambi y'agateganyo ya Kavimvira aho zikambitse ku mupaka wa Kavimvira uhuza Congo n'u Burundi zabwijwe ijya Amerika impamvu yatumye zikora imyigaragambyo
twebwe igituma twaje mu myigaragambyo hano nuko tumaze amezi arenga atatu bamwe ngahaturi mu Kavimvira batwara abagenzi bacu abandi nabo baduhinde bazudufara mugo batuzaniye ko yandi makomva arenga yo mu Rusenda nubavuga yuko bakimena abandi tukigorenga cyubwo niba tugaburira abo mu Rusenda bo barabagaburira bakavuga tubabaje ko twari kumwe dutwara abandi bagenzi bacu baducako bavuga ati mwebwe ntimuzwi muzogumira hanyene nibe mwizanye
naho Imana Kevin na Manirakiza Dieudonné baraka umupaka ahari zimfunzi z'abarundi zifuza gusubira mu gihugu cy'u Burundi bavuga yuko hase na leta ya Congo byari bikwiriye guhagurukira ikibazo cyabo bagatahukanwa kuko bugarijwe n'inzara
ubwo bugari bwabo ntabwo turonka ayo manjegeri yabo ntabyo turonka twiyunguruje ngo tugiye guhiga akaraka cyo cadufatwa tugapfungwa abandi tugakubitwa abamama bagafatwa ku nguvu none nako karaka kamagaravio bene ko bahakanye ngo kamani mafuniko kamani mafuriko ibyabayo byayo ngo turiko turonona amazingira yabo rero twebwe icyiyumviro twafashe nk'abantu twafashe ikibazo cy'uko twoza tugahunguka tugataha tugasubira iwacu mu Burundi yo twavuye tukagenda gupfuma dutesekera iyo
kubera nshaka gutaha kubera ubuzima bwo mu ikambi bwaratunaniye twi deplace tugashikana mu kigo bariko baratubwira ko bagire batujabukane Burundi tumaze kuhashika twasanze batanga amafaranga kugira bajabugwa abo bantu twebwe rero duca turayabura tumaze kuyabura abacu baciye baducako amakomba ashika 5 yose araheza ducako kugira dufungure tujya mu igaravie kwikorera igaravie dukorera amahera ijana nita tujyore ikintu nipfuze leta yacu y'u Burundi ni leta mbyeyi leta nkoze ndasaba yuko leta y'u Burundi yo dufasha idukure hano ku mupaka twamaze kuza n'abana bariko baradupfira ko ninza badufashe natwe batujyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi kubera aya magogo turayarambiwe
Niyonzima Pascal nawo amaze amezi atatu avuye mu nkambi ya Murongo ariko abura uburyo atahukanwa
ubuzima tubayeho twebwe nta buzima dufite hajya nubwo twahaje batubwiye bashobora tujyana mugabo wose ugiye kurondera rasio wowe baramufata bakagufunga atacuzira na kimwe hama abaje rero bavuye mbazanywe n'amabato bagashyira babandi bakaba aribo bagenda natwe dufite amafomu kandi ntatwandike ngo tugende ukaba batubwira ngo mwarezanye ntubasabe ngo irasiyo ngo baraguhe irasiyo oya ntibaguha n'ikintu na kimwe we kuva ku mazi kuri byose nta na kimwe baguha
kubera
ngo warizanye ushaka gutaha iwanyu no gutaha ntutahe
umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira bwana Dominico Kaleko avuga yuko impamvu badacura izi mpunzi zakoze imyigaragambyo ariko zitujuje ibisabwa kugira ngo zibe zasubizwa i Burundi kuko muri zimpunzi hari zivanye mu nkambi ya Rusenda n'iya Murongwe zikaza gungukira mu Kavimvira muri iyi minsi komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi hamwe n'ase bivuga yuko birgungura impunzi zo mu nkambi ya Rusenda na Murongwe ziri muri territoire ya Fizi Vedaste Ngabo ku bwaradijwe igihe Amerika uvira mu tarati bw'yepfo
Vedaste Ngabo tukivuga iby'impunzi leta ya Tanzania ikomeje gufata ingingo zitanezereza impunzi z'abarundi bahungiye muri ico gihugu inyuma y'ugarwa ry'amasoko rusangi no kubuzwa kurima babujijwe gutunga ibitungwa bitandukanye byahora bibasahiriza umunyamakuru ijwi ry'Amerika James Jovini yabagendeye bamubwira uko bazakiriye
Nini ndetea nga mungande, tuwa ikole mochani kubela kukupana nukunu, ibi nubafata baka duhi vihano, imhene, inga, nama, mwini wabikule, mundu uta, kandi, kandi aji nariko vyo dufashije, mwamba wani kubatu kuhile ranye, tutafisa wani wadufasha kubarela, kwa zusanga, humu nuyoba azifiti izo mhene, awizo nama, ujibinda batu unze, bikatuma nariko bidufasha, arashobo rakuba, agenda no ku isoko bakagurisha nk'agahene kamwe nk'utuntu budanza nk'uko tunyanya usanga aragera gushoreye nawe karunka utuntu uhereza abantu kuko n'umuntu ntiyobaho n'umuntu akaba mu nzu atari ikintu na kimwe kigira kimwe kiramurinda n'inkira arinda umuntu n'impene ikarinda umuntu umwana arashobora kugwara akabura utudonge n'uwo mwanya dufitiye ku buryo ukagenuka kadandaza umwana karonka utuntu nyine ko mufashisha ndetse nawe ukuze ukaronka utwo wifashisha mu mwanya uba ufite ku mwanya w'utudandaza ariko ubitwariye ko rimwe nk'inka nka zibiri aho zitatu kagenda kuzidandariza rimwe urumva katanya ngo biba birimo
twebwe aha n'ukuri turafise ingorane nyinshi kandi zingorane n'ukuri turabona ko ziturengeye Nukuri turasabye yuko mwadufasha mukadukurikiranira mukaturabira nukuri ibi bintu mukaturabira natwe yuko mwisunze yuko natwebwe turabana babantu mwisunze ko turabantu bahema kandi bahumeka kandi naho ego turi impunzi mugani si kuvuga ngo turi impunzi zapfuye cyangwa si kuvuga ngo turi impunzi zitagihema
twebwe twabaye impunzi keshi twagomba UN na Tanzania ukuntu boraba bakaraba ukuntu bodukura na hano bakatwunguruza kuko nk'abamaze gufata ibihano byinshi twebwe tuba tugowe bato bato urabona nk'aha anye duhungutse nk'abantu babaye mu makambi keshi cyanke bahunze keshi ntibashobora kuronka naho baba cyane ngo baronke ifashanyo zikwiye niyo umuntu agiye akayangara uko nyene atagira yajya niyapfa none twasaba nka yuwe ni nyene na Tanzania yatwakiriye ukuntu botworohereza kugira ngo nibi bitungwa barabe ukuntu bo bigumizaho kugira ngo abantu nyene baronke nk'amata bagabo bahereza abana nk'uko ubona yuko impunzi z'amazagowe Ati bini bizogira gute bizobafasha bibafashirize ubuzima bwanyu
Leta ya Tanzania nukuri twayisaba nkuko yatwakiriye itwumvirize amaboroko yacu itwumvirize ivyacu kuno bimeze ubuzima bwacu nkuko ari umuvyeyi kuko umuvyeyi iyo yakiriye umwana amwakira umwana kugira ngo amubungabunge amutunge mugwa neza ingorane zose ashobora kuba ko bashobora kuyane kuzibona none mwumva nkuko batwakiriye badukunda nibadukunda ubuzima bwacu batugwanire nkuko babisavye bako byuko botugwanira
none uburaba bafashe ibihano none ko bafashe ibihano by'impene bafata ibihano n'ibiribwa baragabanya none hariho nkatwebwe twahunze kera kuvana natanguye guhunga nkiri mutonya tugenda mu misozi yahariya muri Tanzania nyene hariya harabana n'ikigoma tubayeyo niho bagize rero kuri nda date ni muhunguke turaburiye tujya niyo tuba none nk'ubu kubafashe n'ibihano ngo abantu bose nibahunguke natwe n'abana twavyariye ino sinahantu hiyo twabaye none tuzoca tugira gute none nk'aya masoko urabona bayateyemo ibiti nta kuvuga ati rero umuntu azorya gute azobaho gute nta mboga batupokeza nta tomati none
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwari muduteze amatwi reka twe turabangire ngaho ibiganiro vya mbere twa cyafitiye mu kirundi no mu kinyarwanda ariko imbere yuko duhana gahindukira tugende turatumiriye mu bindi biri imbere kuri mikro mwari kumwe na Jwe Diana ni nahazwe amajwi ibiganiro vyacu akabegeranijwe na Facile Gebehu twe duhagarikiwe na Frederic Mundigije twe mi rero ku izina rya bagenzi bacu twifurije kugira umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu turaza ngera mu bindi biganiro tugiye kubategurira.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.